Ikete Paulo yandikiye Tito. Tito kigabane cya mbere. Jewe Paulo umushumba w'Imana n'umwa Yesu Kristo ndabiherewe kwizeza b'Imana yatoranije no kwigisha kumenya iby'ukuri gufatanije no kubaha Imana. Nkora niziye kuzoro nk'ubwingo budashira ubwo Imana itazi kubesha yasezeranye kera ibihe byose bitarabaho. Ariko mu bihe yitoranirije yerekanishije ijambo ryayo ubutumwa najejwe nk'uko Imana umukiza wacu yageze. Ndakwandikiye Tito umwana wanjye nyakuri kubw'ukwizera dusangiye. Ubuntu n'amahoro bikube ko biva ku Mana Data wa twese no kuri Kristo Yesu umukiza wacu. Icyatumye ndagusiga ikirete kwari ukugira ngo utunganye ibyasigaye kandi mu gisagara cyaho cyose ngo uhashinge abakuru b'ishengero nk'uko nabikubariye. Abo umuntu ataboneka ko umugayo afise umugore umwe gusa afise abana bizera bataregwa ko ari ibihumbu cyangwa intagondwa, kuko umuzezwa ashengera akwiye kutaba ko umugayo nk'umukuru w'abakozi bo mu rugo rw'Imana nyine, kandi ntakwiye kuba udakurwa ku ijambo ushangashirwa munywi w'umuvinyu umusinzi cyangwa uwunohokera inyungu mbi. Ariko abo ukunda gutanga indaro akunda ibyiza yitonda agororoka yera yirinda agomye ijambo ryo kwizerwa rihura no kwigisha kwacu kugira ngo abone guhanura abantu mu kwigisha kuzima no gutsinda abamuhariritse. Kuko ariho benshi b'intagondwa cyane cyane n'abo mu bahimbuye igikoba cy'ubugabo bavuga ibitagira ikimazi n'inyoshambi bakwiye kuzibwa iminwa, kuko hari imiryango bagwisha igahenebera bigisha ibidakwiye kubwa inyungu mbi. Umwe muri bo w'umuvugishwa wabo yaravuze ati, na ntarya abanyakirete ababeshi ibikoko bibi n'abanebwe b'abakunzi b'inda iyo ntayo yashinze niy'ukuri. Nicyo gituma ukwiye kubahana cyane kugira ngo babe bahangaye mu kwizera, ntibashire imitima ku migani y'ibinyoma y'Abayuda no ku vyagezwe vy'abantu batera ibitugu kuri kubadahumanye nta gihumanye, ariko ku banduye batizera nta kidahumanye, ariko ubwenge bwabo n'imitima ibagiriza byaranduye. Bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora, nabo kwanga urunuka n'abatumvira Imana no mu bikorwa byiza byose ntacyo bamaze.